iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet turi kuri weshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu y'akakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ku nshuro ya mbere, General Major Evariste Ndayishimiye witegura kurahirira kuba perezida mushya w'u Burundi yagize icyo abwira abaturage ku rupfu rw'uwo yitegura gusimbura.
Wabonye kahise ku Burundi ibi ntabyo yokumva, nico gituma ari igihe cyo kurema. Tureme kuko umubyeyi wacu ntiyadusize turi intano.
Uwo ni General Major Evariste Ndayishimiye witegura kurahirira kuyobora Burundi mu minsi ya vuba, nyuma yo kwemezwa n'urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga. Mu Rwanda ho umubare w'abanduye COVID-19 ukomeje kwiyongera, biraterwa ni
abacuruzi bajyana ibicuruzwa bya bagenzi babo babumbiye mu ishyirahamwe bakabijyana muri Congo, ariko iyo bagarutse bahitira aho bakirirwa, ntabwo bivanga n'abandi baturage. Birumvikana ko iyo bagiye muri cya gihugu gikunze kugaragara muri uriya burwayi, abenshi bakunda kugaruka hari abandiyemo.
Uwo ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, Daniel Ngamije, asobanura ibyerekeye imibare y'abarwayi ba COVID-19 iyongera mu gihugu. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, mugume hafi. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi, aho General Major Evariste Ndayishimiye watorewe kuyobora Burundi akanemezwa n'urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga, ku nshuro ya mbere yagize icyo abwira igihugu ku rupfu rw'uwo agiye gusimbura. Arihanganisha Abarundi akanavuga ko ibyabaye byose ari umugambi w'Imana. Eloge Willy Kaneza.
Umukuru w'igihugu aheruka gutorwa maze sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro kuri uyu wa gatanu, bigategeka ko ategerezwa kurahira mu maguru masha, ariwe General Major Evariste Ndayishimiye, umupfasoni wiwe Angeline Ndayubaha n'abandi bakozi bakuru bakuru bo mugambwe SNDF duri ku butegetsi baroye mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu gusinya mu gitabo cy'iteka cyo gusezeranya kwigendera President Pierre Nkurunziza. Uwo bucaramuswe Burundi byaboneka mu maso ku mafoto yaciye ku mbuga nkoranyambaga ko yari afite umubabaro cyane, kandi rimwe na rimwe wumva ikiniga ariko aravuga. Yasabye Abarundi kudakurikiza zamarira uwo yama yita igihe cyose umuvyeyi.
Wabonye kahise ku Burundi ibi ntabyo yokumva, nico gituma ari igihe cyo kurema. Tureme kuko umuvyeyi wacu ntiyadusize turi intano. Ntitwokwirirwa turakekeranya. Je ndashaka kwemeza yuko vyose vyabaye n'ubugombe bw'Imana. Yarabiteguye yonyene, iravuga iti urugendo ruraheze, nimwaba mubibona neza n'utahora abona nabone, kuko yararose umwanya wenyine wo kudusezera. Ivyo bintu ntaho vyari bwigere biba. Abarundi barabona yuko atabasize bari impfuvyi, arabashikiriza abarongozi bashasha, ati ngaba arabaremesha, arabasaba Abarundi kwizera abarongozi bashasha batowe kugira ngo bagume baremye. Ntihagire umuntu amukurikiza amarira, ntihagire umuntu amukurikiza amajambo mabi.
Ayo marira n'umutambukanyi wa nyakwigendera ntakeneye uyamukurikiza. Kuri uyu wa gatanu, Denise Bucumi Nkurunziza yaremesheje abo muremesheje.
Impamvu dufise zo gushima Imana nizo nyinshi gusumba iyi mpamvu imwe itwicaritse aha yitwikiriye. Ni ukuri ibyo dufise dushima Imana nibyo byinshi cyane gusumba aho twoza gushira umutima kubwira ibitwicaritse hano aricyo kiriyo. Bambwiye ngo Nkurunziza karabaye, naciye nduza ibiganza ivi ntiryari sawa sawa amavi hari igihe atanyorohereza, hanyuma mugabo ndavuga nti mpagatse nunamye meze Imana iranyumva, naduza ibiganza ndavuga nti Uhoraho ndagushimiye wemeye Nkurunziza bikagenda uko bambwiye bigenza. Wari ufise ububasha bwose bwo kumugira muzima, wari ufise ububasha bwose bwo kumwongera iminsi yo kubaho nk'uko wayinyongeye. Reka je nite nari ndembe kumusoma, ariko kuretse ngo agende ndabigushimiye.
Uwo Abarundi bamaze kubona nka se Barundi nawe yasabye bagiye kurongora kwima amatwa bacanishamwo no kutishura ikibi kindi.
Ni hajya mwumva amajambo menshi kugira ngo akunde ayo majambo dutuntuze duhave dute Imana tuje muri Shetani. Aha iki gihe niho Shetani ikora cyane, kuko irarondera ingene twocanamwo. Erega muramenya yuko Imana iyo tutayihamagara ntitwataragira n'umutima wo gukunda na w'ubuntu. Mugabo mumenye ko Shetani ikorera mu bantu, icyo gituma hariho abantu bagenzwa na Shetani uno munsi, bashaka yuko dusubira namwe bavuga ati mbega nti bosubira namwe kumenga ibihe byari bigeze mugaro ndababwire musenge cyane kugira ngo tubaneshe umuntu wese mwumva ariko avuga nabi cyamubwira muti wese kandi yagufashe tugusengere cyamura abatuva mu matora hanyuma n'umuvyeyi yaratwungiye ubumwe agacashengera tugacadusigara dutekereje tukabona yuko koko yadusigaranye kizigenza igitegambere no vuga ko ari wo munsi yaduse nta muntu yo hari amajambo yavuze nimusubire muyiyumvire gushikaho anavuga ati ah turabinitse nuvuga yarahejeje kuvuga ati jewe ndahejeje nimwamwibuka ari hakajambo yavuze ngo mambo kwishi
kuva ku munsi wa kabiri hatangazwa urupfu rwa president Nkurunziza ni inshuro ya mbere ndayishimiye agiye ahabona ibi bikuye imari z'abari bamaze iminsi biyamamura kw'amagara mukitse kandi ari no ku mfiro kuva imbere yuko ingingo ya sentare yubahiriza ubwirizwa nshingira imenyeshwa kuri uyu wa gatanu ibihugu bitari bike harimo Amerika mu butumwa bwo guhoza Abarundi byari byamenyesheje yuko byiteguriye gukorana na Evariste Ndayishimiye nka president mushasha Roger Wikaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Loje, tukivuga ku makuru y'u Burundi ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Uburasirazuba byunamenya kwigendera Petero Nkurunziza wari perezida w'u Burundi uhereye ku Rwanda rufite ubuyobozi bw'uwo muryango byategetse ko amabendera yabyo n'ibendera ry'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yururutswa kugeza hagati mu gihe cy'icyunamo. Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira.
Guhera kuri uyu wa gatandatu mu Rwanda amabendera y'igihugu nayo umuryango wa Afrika y'ubuseruko yamanuwe kugeza hagati mu ntombere yo kunamira nyakwigendera perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Itangazo ryashyizwe habona na leta y'u Rwanda rigategwa ku mukono n'umushikiranganji wa mbere Edouard Ngirente rivuga ko kunamira perezida Nkurunziza bizogeza igihe azoshinguranwa iteka. Yongeye riti dukomeje kwifatanya n'abarundi bose n'umuryango wa nyakwigendera muri iki gihe cy'akababa. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabaye mu ba mbere batangaje ko bahojeje u Burundi igihe Nkurunziza yitaba Imana. U Rwanda rurimo impunzi z'Abarundi zirenga gato 70,000 zahunze ubutegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza. Na leta ya Tanzania yunamiye perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yahitanywe n'urupfu giturumbuka ku itariki 8 z'uku kwezi ku myaka 55 aho yaragwariye mu bitaro Ikarusi hagati mu gihugu. Leta y'u Burundi yavuze ko nyakwigendera yahitanywe n'indwara y'umutima. Tanzania yemeje ko kuva kuri uyu wa gatandatu igihugu cyose kiri mu cyunamo. Perezida w'icyo gihugu John Pombo Magufuli yavuze ko mugenzi we Nkurunziza yari perezida w'igihugu cy'inshuti gifitanye imigenderanire myiza kandi yo kuva kera na Tanzania. Magufuli yongeye ati u Burundi dusangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko kandi perezida Nkurunziza yawukunda agakunda Tanzania ndetse yagiye yifatanya natwe igihe cyose byari bikenewe. Mu myaka 5 yaramaze adasohoka igihugu Nkurunziza yagendeye perezida Magufuli gusa mu mwaka w'2017 ingara hafi y'urubibe ibyo bihugu bihana. Mu mwaka w'2018 naho u Burundi bwashatse kwinjira mu karere k'ibihugu bya Afrika y'Amajepfo Sadek perezida Magufuli niwe yari nk'umuherekeza w'u Burundi. Muri Tanzania hari impunzi z'Abarundi zirenga 160,000 nazo nyene zahunze ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza. Perezida Magufuli yafashe ya mbere mu guhamagarira abo Barundi gutahuka kuko kuri we amahoro yagarutse mu gihugu. Yabwiye impunzi akatari gake ko yavuganye na mugenzi we Nkurunziza ko abahungutse ataco bazoba. Igihe cy'intambara nyakwigendera Nkurunziza n'abo bari basangiye urugamba bahawe indaro n'imiryango yabo na Tanzania. Na perezida w'Ubuganda Yoweri Museveni yategetse ko igihugu cyunamira Nkurunziza. Perezida Museveni nawe yavuze mu itangazo ko Nkurunziza yari inshuti nyayo y'Ubuganda n'Abanyayuganda. Ati mu kwifatanya na leta y'u Burundi n'Abarundi ntegetse ko guhera ku itariki 13 zo kwa gatandatu kugeza igihe azoshinguranwa iteka ibendera rya Repubulika y'Ubuganda n'iry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yururutswa akagezwa hagati mu gihugu cyose no muri ambasade z'Ubuganda mu mahanga. Igihugu cya Kenya nacyo nyene cifatanije n'Abarundi mu kababaro ko kubura perezida wabo Nkurunziza. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya yavuze ko icyo gihugu kiri mu kigandaro guhera kuri uyu wa gatandatu kugeza igihe Nkurunziza azoshingurirwa. Ku cyicaro cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarusha muri Tanzania naho nyine amabendera yose y'ibihugu bigize uwo muryango yururukijwe gushika hagati. Mu Burundi leta yatangaje ikigandaro cy'iminsi 7 kuva aho perezida Nkurunziza asandabiye. Imiziki mu bibanza byo kwidagaduriramo n'ahandi yarahagaritswe. abantu baturutse mu migwi itandukanye y'abarundi abaserukira ibihugu byabo n'abandi banyacubahiro mu Burundi barabandanya kuja gusezera nkuru nziza ku kirimba c'umukuru w'igihugu gucikubu itariki n'ikibanza byo guhambana iteka perezida nkuru nziza yaramaze imyaka 15 atwara Burundi ntibiramenyekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru.
Banywanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tujye mu Rwanda aho umubare w'abanduye icyorezo cya COVID-19 ukomeje kwiyongera mu bice by'igihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzego z'ubuvuzi zikomeje ingamba zo gukumira icyo kiza zikanasaba abaturage kubahiriza amabwiriza zashyizeho. Eric Bagirubusa.
Muri bararwaye bose twabonye ejo 18 ndetse nabo twabonye none abenshi muri bo dufite amakuru y'ababanduje uri gusanga n'abantu bafitanye isano mu kazi isano mu miryango.
Muganga Daniel Ngamije, ministre w'ubuzima mu Rwanda, aragaruka ku buryo ministere ategeka bari gukoresha mu kumenya impamvu z'ubwiyongere bw'abarwayi banduye icyorezo COVID-19 muri iyi minsi mike. Ni mu gihe mu minsi yashize hagaragaraga abarwayi bake kandi kenshi bakunze kugaragara mu bice by'umujyi wa Kigali. Kuri ubu rero birumvikana ko ari ikinyuranyo. Imibare ya none ku banduye icyorezo COVID-19 iri kugaragara cyane mu bice u Rwanda ruhanaho imipaka n'ibindi bihugu bituranye. Leta y'u Rwanda iravuga ko hanini iyi ndwara iri gukwirakwizwa n'abaturage bahurira mu bikorwa by'ubucuruzi. Aha ministre w'ubuzima yatangaga urugero ku bakorera Goma bavuye Gisenyi mu Rwanda.
Ejo abarwayi twari twabonye habonetsemo bane bo muri Rubavu, ariko ni abacuruzi bajyana ibicuruzwa bya bagenzi babo babumbiye mu ishyirahamwe bakabijyana muri Congo hanyuma bakagaruka, ariko iyo bagarutse bahitira aho bakirirwa ntago bivanga n'abandi baturage. Birumvikana ko iyo bagiye muri cya gihugu gikunze kugaragara muri uburwayi abenshi bakunda kugaruka hari abanduyemo.
Mu karere ka Rusizi honyine mu burengerazuba bw'u Rwanda, leta iravuga ko kuva yatangira gukurikirana iby'iyi ndwara muri ako gace by'umwihariko hamaze kugaragara abanduye icyorezo COVID-19 bagera kuri 89. Nko kuri uyu wa kane leta y'u Rwanda yatangaje ko hagaragaye abarwayi 18, ni mu gihe mu minsi yashize bwashoboraga kwira nta murwayi n'umwe ubonetse mu gihugu hose. Ministre w'ubuzima akavuga ko kugeza ubu bari gushyira ingufu zidasanzwe mu kumenya uko icyorezo kiri gukwirakwira.
Buri mibare uko isohotse buri munsi turayisesengura tukamenya ni bande bagaragaye uburwayi, bahuriye hehe n'abarwayi bagaragaye mbere, kugira ngo umenye ngo ni umwana n'umugore wakana ko wari wagaragaye uburwayi mu minsi ibiri ishize. Iyo bigenze gutyo ni bibi, birumvikana ni umurwayi uba wiyongera, ariko mu buryo bw'ikwirakwira bw'icyorezo tuba dusobanukiwe neza uko ikibazo cyagenze. Ariko iyo uhuye n'umuntu utabasha kumenya uwamwanduje, icyaba ari ikibazo gikomeye. Muri bararwayi bose twabonye ejo 18 ndetse nabo twabonye none abenshi muri bo dufite amakuru y'ababanduje uri gusanga n'abantu bafitanye isano mu kazi isano mu miryango. Hari bake cyane nk'abangaye nka batanu muri iyo minsi ko ari ibiri tugishakisha neza amakuru yaho bashobora kuba baranduye. Ibyo rero niyo sesengura dukorera iyo mibare kugeza igihe tumenya neza uko byagenze tugakurikirana uwaba warahuye n'uwo muntu wanduye wese.
Ubwo bimeze bityo, uturere twa Rubavu na Rusizi two mu burengerazuba bw'u Rwanda duhana imbibe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugiye kumara ibyumweru bibiri turi mu kato. By'umwihariko akarere ka Rusizi ku ikubitiro yari imirenge ya Kamembe, Mururu na Gihundwe byarangiye kuri uyu wa gatanu ubutegetsi bwanzuye ko n'umurenge wa Nkombo wiyongera kuri iyo yindi yashyizwe mu kato. Ni nyuma yo gutahura ko hari abarwayi bagaragaye muri kikirwa gituwe n'abasaga 1019 gikorana hanini ubuhahirane n'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biriho mu gihe hashize iminsi mike leta y'u Rwanda yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19. Bimwe mu bikorwa byakomorewe twavugamo nk'ibyo gutwarira abagenzi hamwe muri za bisi no gutwara abagenzi kuri moto mu bice bitari mu kato. Ariko ubutegetsi bukaburira abatwara abagenzi kuri moto ko batari kubaha amabwiriza uko yagenwe, ku buryo igihe cyorezo cyafata indi ntera bashobora kwisanga bongeye gukumirwa mu mugambi wo guhangana n'icyorezo COVID-19.
Abamotari bamwe na bamwe bari kugaragaraho kurengera bagafata uriya muti ubundi bateganyije kugira ngo abantu babashe kukoresha, aho kugira ngo bawushyiremo cyangwa se igihe bamaze kukoresha washiramo bagashyiramo amazi. Ibintu rero nibasigeho, birinde kugumya kurengera amabwiriza kuko ibintu bishobora gutuma n'ibyemezo byafashwe bisubirwaho, kuko haramutse hagaragaye ko bari mu bashobora gukwirakwiza iriya ndwara, hacyabuza ko ibyemezo byafatwa byo kongera kubasubiza mu ngo zabo kugira ngo bagumye gukora akazi kabo. Twarabyumvikanye mbere yuko batangira akazi mu mashyirahamwe yabo, ntibabikurikiranire hafi, bamenye ko buri motari afite uriya muti kandi awusaba kuwukoresha.
Duteguriye inkuru mu Rwanda habarurwaga abantu 510 bamaze kwandura icyo cyorezo, barimo 16 bashya bagaragaye kuri uyu wa gatanu, 321 barakize n'abandi 187 baracyarwaye, mu gihe babiri aribo bamaze guhitanwa n'icyo cyorezo. Mu makuru atangwa n'ubutegetsi birumvikana ko ku mipaka ya Gisenyi u Rwanda ruhuriraho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bukavu nayo ruhanaho imbibe n'icyo gihugu, ndetse na Rusumo ruhana imbibe na Tanzania, ariho hashyizwe ingufu kuko hakomeje kugaragara ubwandu bushya. Bitomora ko igihe ibihugu byose bitaba biri ku rwego rumwe mu guhangana n'icyorezo gikomeje koreka imbaga, nta kabuza ingaruka zizakomeza kwigaragaza. Eh, bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, bagira ubusa, tugushimire.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Urubyiruko rw'Abarundi rukomeje kuvuga ku buryo rubona amahoro n'umutekano byakongera kuboneka mu gihugu kugira ngo abari mu buhungiro bashobore gutaha. Umwe mu bagize urubyiruko rw'Abarundi ruri mu buhungiro utarashatse gutangaza amazina ye na Lionel Ndayizere uri mu Burundi, bagiranye ikiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri iyo ngingo.
N'Abarundi bose mu gihugu nta nk'umujene w'Umurundi by'ukuri twese twatunguwe no kumva iyo nkuru. Yari inkuru ibabaje, ni inkuru ibabaje, mbere n'ubwo ikibabaje tudashobora gutahura uko amakungu ku Barundi bose babyumvise, natwe twaratangaye kuko ntaho twari tutigeze twumvise uko umukuru w'igihugu arwariye mu bitaro canke arwariye, ariko twagiye twumva gusa inkuru bavuga yuko yitabye Imana. By'ukuri nk'Abarundi byarabitangaje, n'ubundi turabitahura, mbabo twarabyakiriye kuko umuntu niko bimeze, umuntu arakura akavuka arabuka hama agakura hama agapfa, niko bimeze mbaro. N'ikintu by'ukuri cyatangaje Abarundi bose nibo bagitangara, najeje nyine cyarantangaje ku ruhande rw'iwanjye cyarantangaje, tuzashobora no gutahura mbaro twarabyakiriye.
None ga Lionel, mwebwe muri Bujumbura umutekano wifashe gute muri iki gihe?
Ariko cyangwa by'ukuri ugerageje kumviriza ama media lokale, ugerageje kuraba no kumara zose sosiyo cyangwa kumviriza inkuru hirya no hino, urabona yuko by'ukuri abanyagihugu mu gihugu cyose baratekanye, imirimo irabandanya kuri kwamye. Leta yaratangaje indwi y'ikiringo cya deye cyacyo cya deye indwi yose, twese turi mu kigandaro niko mubivuga. Rero abanyagihugu mu mpande zose batekanye hose n'agacerere, umuntu wese agenda kubintu yiwe kugira agataha. Hama abayikecuru nabo bari kora 20 bashobora gusubirizaho inzego ku mukuru w'igihugu kubera yitabye Imana ikiringo cy'uko itari bwarangire, curangiye itariki 20 z'ukumunani. Rero abijejwe nibyo barimo kugira bashobora gusubiriza urwego rw'umukuru w'igihugu kuko mu mkwe kutukwa raitu vodi.
Ego, na mwe mwushena he muri mjihucha Tanzania aho muri inguru Europe furgwa pezida pia inguru nzeza mwa ya kile kutenga.
Ego, huko isante, ili mwuzi avuye mjango ala nubarababara. Nako nawa mimi mbili tano mkuu ya rakibu wa tego si ya jadu shikili kuto afasi kwa kumba pesa wa chuo aguara abalimu yote ni hasa kwa rakanda imbere kwa ifasi huko menga ni vitunga aliko mimi mara basi wa imbere yimamo ni mama mtu kwa cha kanda kwa chivu cha beka basi ni na gote ala shule banana kuko kumba kwa kila machinga na kwa kazi watu wenye kila nguo ulinzi. Kumba mungu wacha tanga ikibuno mungu ituji ngele zio genda uzaba nukuli ino turi ino mungu Tanzania tuwake kanya ndiye ikizoba wali jezwe na kukulimeji
ego me mungu mwizi mwishia nahe urundi uza ofisi umurongozi mwushasha umutekiti mwushasha ika prezida alamutuwa igihugu mwushasha ikinu mubona yokora kuri mwebwe kugira ngo mufate inyingo yo gutahuka haize nk'imyaka irenga 5 muri mu gihugu cha Tanzania ikintu cyokorwa na leta nshasha kugira ngo mubone ko imitima yanyu itekanye mutahuke mu gihugu cha biyarutse n'ibi
cyambere dusaba umuprezida yoza ku mutegetsi icyambere nuko ubutunganyirwe banza ugakora kuri bo icyakabiri nacyo nuko imbonera kugira kure baje bahungu bimbonera kure cyane cyane nibo bagize mu Burundi uradi no munsi ko ubudezi mutekano atasamaje imbere y'imbonera izo bintu bibiri cyane cyane bibi dusaba
emotion nta rionede icyo kibazo ashikirije cy'ubutungane ikani cy'imbonera kure mu kiba kwiki
ego jewe kuri kuhunga n'ikintu kibaje cyane n'ikintu cyuhije cyane twarahunze natwe kubona twitwe mu gihugu mugabo si ukuvuga yuko byose byera mugabo hariho atayindishwa kufatireka muno mu gihugu mugabo hariho impunzi z'impunzi ndazikirasa mu buryo bubiri hariho impunzi za politike hariho n'izindi mpunzi nyine harya bafati barateye bararashe cyangwa akarere urimwo karateye ugahunga izo mpunzi rero ntizisa rero mu bisanzwe cy'uko ndabivuga nubwo yuko impunzi za politike hari impunzi zagiye zagirizwa na leta n'ibindi n'undi muntu yagiye ahunga kubera aho yari ari umutekano wiwe ubangamiwe ku bantu mu karere ahari rero kino kibazo yuko umwe wese ku mpunzi umwe wese ashobora kuvuga ati jewe icuma ahunze uno munsi aho nari ndi ndiko ndabaza abona sizeyo arambye yuko amasashe yahavugira cyangwa ibice yadabwira ko byaheze impunzi yashaka gufata ingingo yo gutaha kuko uhunguka n'umuntu ni decision y'umuntu mugabo apare yaho maze kubona ofisite impunzi nyinshi hanze leta nayo irafata ikayifata mu ntoki leta igahungura impunzi ifatikanijwe n'amashyirahamwe abijejwe rero nk'umunyagihugu jende umuntu umunyagihugu mutoya itumbonera kure by'ukuri avuga ndabona umwenga zirahari tubantu kunyene sinzi icyasaba kugira sinzi icyo saba avuga ati nizibyeho cyangwa nizibyeho kuno kunuku mugabo umwe wese ucirahunze nuraba kwimwerekeye akavuga ati jyewe ikintu by'ukuri ndabona ko umwengo abandi baraja ku ishuri abandi baraja ku kazi bagataha icyo uwariwe wese ucirahunze ashobora kuba mu mutima wiwe akumva yuko atari kwifabire ashobora kuvuga ati reka ntahe nk'akabaza we yasize mu gihugu akabaza mu gihe leta ivuga ati abantu nimuhunguke mugabo aho sinajya kuvugira leta cyane kenshi sinajya kuvugira impunzi kuko impunzi umwese icyo yahunze niwe aba akibona n'umutima wiwe niwe aba yumva yuko uri mu mahoro adaheza agafata ingingo yo gutaha.
Abategetsi umutegetsi yatowe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yatanze ubutumwa bwo guhumuriza abarundi eka aravuga ko azobashyira mu bikorwa eka aravuga no kuvyerekeye ubutungane mushya ntahe turi kumwe wo muri Tanzania ubwo butumwa mwabwakiriye gute bwo uwa warabijeje agatima
kutwizeza agatima ni kimwe kubishyira mu ngiro nacyo ni kindi bizo no munsi abantu baracyafungirwa ubusa ubwize ngo uracyavuga urakosoye iyo leta nyene izo leta basende besigede ubu bayi umwansi uwo munsi nyene ukukira mu ukabona mbona ko dushino mu yadika kwigenza ko ukaba ufashe ukaba ugiye gufungwa ane mu butungane burakora usa menya neza ko niyo yashika ku butegetsi ariko azohindura niyo hagira igihindutse
twiteguye gutaha atagihindutse namwe kweri tukaca kubitwa n'abatanzania
abategetsi barongoye umugambo uriko ubutegetsi CNDD-FDD bavuga ko imbonerakure canke umwe mu bari muri urwo rwaruka rw'umugambo uriko ubutegetsi mu gihe agize amakosa abihanirwa ku gatwe kiwe ayo makuru ntashobora gutuma mwizera ko ukoze amakosa eka utungane buzoba buhari bukubahirizwa gushyira nta tegeko kumwe muri Tanzania
umuntu yiswe inyabihanga abamwita bamusokoye mu nzu umwe waje gukora impuzu bakamenyekana izo no musungane zarakoze
mu mushyana ndayizeye ikintu cyokorwa mu byerekeye ibyo bibazo nkoramutima umushyana turi kumwe ashikirije nk'ibihe kugira ngo abarundi bahungi hanze cyane cyane muri aya makami impunzi nabo bashobore gutahuka
ego nkuko twama tubivuga leta n'ikintu gikomeye cyane leta n'ibyo cy'ubuzima bw'abanyagihugu leta ni leta rero by'ukuri ni ukwibaza yuko iyo leta nshasha ibyo bigiyeho yoza irafata ibibazo ikazi ikorera abanyagihugu hariho yatowe niwe nigeze kumva interview ariko aravuga ati ngiye gukorera abanyagihugu ngiye kuba umukozi w'abanyagihugu ese iryo jambo yo rivuga akongera akarigendera by'ukuri akumva yuko atari hajya kugira agorore costume atari hajya kugira amere neza ahamahagarare ku banyagihugu mugabo akumva by'ukuri ko atajya gukorera abanyagihugu leta niyo ya mbere ifite cyo gushyira kugoroka umutekano w'abanyagihugu leta nihari rero by'ukuri iyo leta yojaho hama ikaramukungene ishobora gushyiraho voiture mu gihugu igashyiraho ubutungane by'ukuri bukitwa ubutungane ibi bikorewe ubucamanza kuri kugira umunyagihugu wese yumve yuko mu mutima wiwe ari amahoro yumve yuko yagufiwe mu kuba ati ndatashe mu Burundi aho adatashwe arabyikinyori cyangwa aho bamubaza ngo wahurahe cyangwa aho bamubaza ngo n'ibiki n'ibiki cyangwa ibiki akumva yuko by'ukuri umunyagihugu ataha hama abanyagihugu nabo bahunze kuri boraba hariho abanyagihugu usanga basoromana n'iza ukadomba ngo jyewe ntahama ko ubutungane ngo mugiye ku murongo by'ukuri ndumva umenga n'ikintu kibashigoye kumva umutunga umunyagihugu avuga ati jyewe nsaba leta ubutungane buje buba ubutungane bukorewe bubara ubutungane niho nzotaha by'ukuri ibintu bigoye umwese nari navuze ati kwiyoraba mu karere ahaba ahagaze ahaba aherereye akaraba icyamuhungishije akaraba kuko yageje kuraba hariho navuze ko yuko impunzi hariho impunzi za politiki n'izindi mpunzi nyine ivuga ati ugenda ahunze nyine kubera ngo n'ahantu mperereye hatameze neza izo mpunzi rero ziratandukanye n'ibyo zisaba ziratandukanye kuko impunzi za politiki murabonye ko hari bamwe bahungutse ubwo murabona yuko hari abandi basigaye hanze y'igihugu ubwo bajya basigaye hanze y'igihugu si ukuvuga yuko basigaye guhunguka kubera batabishaka ubwo ni ukubera babonye yuko umutekano wabo utubahirijwe rero bitandukanye n'impunzi navuga yuko umunyepolitike yahunze nk'ibya politike agahunga nk'ibya politike agahunga kubera ari kumenya ariko imitahe leta yasohoye imitahe atandukanye n'impunzi iri mahama atandukanye n'impunzi bihande kuko hariho impunzi navuga yuko by'ukuri bagiye barahunga nk'uko nyine yabivuze bikumbonera kure bagiye ziratanga amamesaje atari meza abanyagihugu bagatuma bagira ubwoba hama rero iyo leta niyo ihari kugira ishobore kukodresa ubutaruka bakinkuru babyifatamo neza kandi ari abarongoye imiryango kugaruka bose bakabahe disipline kugira bashobore gukorana n'abandi mu mahoro
turagushimiye mu mushinganahe turi kumwe wo mu ikampi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania ndagushimiye cyane rwose nawe mushinganahe Lionel Ndayizeye ndabashimiye ku byiyumviro byiza mwashikirije kuri radio Ijwi rya Amerika
murakoze cyane mucyo muradutumye bitaba
reka dushimire mugenzi wacu Frederic Nkundikije nabo baganiriye nshuti mu duteza amatwi ndabashimira ko mwahisemo Ijwi rya Amerika reka nshimire na bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga bigari badufashije kubagezaho aya makuru yegeranyijwe na Fatou Alimas Kalala Jendi Jeffrey Mutagoma amahoro kuri mwese.